Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije tukaba twatumiye abashinga ntahe batatu bari muri leta z'umwe za America abashinga ntahe rero bakaba bafite uruhara ruhambaye cyane gose cyane cyane ku Barundi eka n'abarundi b'abanyamerika bari ngaha muri leta z'umwe za America tukaba tugiye kuvugana cyane cyane ku bibazo biri mu Burundi muri iki gihe abo bashinga ntahe nabo akaba ari ubwa mbere na mbere hari Oscar Niragira arongoye ishirahamwe ry'abarundi b'abanyamerika yitwa Ubaka tukaba kandi turi kumwe na umushinjacyaha Pascal Akimana nawe nyene arongoye ishirahamwe yitwa Engaging for Action in Burundi hanyuma tukaba turi kumwe kandi n'umushinjacyaha Diomede Richard nawe nyene afite uruhara ruhambaye cyane rwose mu ishirahamwe Ubaka mwaramutse neza abashinjacyaha mwese
mwaramutse Federico
mwaramutse neza cyane rwose nkuko rero nabivuze nagomba dutangure ikiganiro cyacu kigiye kwihweza cyane cyane ivyerekeye uruhagarara rwahiti mu Burundi eka aho mu minsi heze twumvise amakuru avuga ko abapolisi batanye mu mitwe na banywanyi w'umugambwe MSD eka bakaba rero barakoresheje ingufu z'umurengera ku mpande zose hanyuma abashinjacyaha rero nkuko bafise uruhara ruhambaye cyane rwose mu gushyira hamwe abarundi cyane cyane baba mu mahanga muri iki gihe nashaka ubwa mbere na mbere tubabaze ukuntu bakiriye ivyabaye mu Burundi mu minsi heze reka dutangure ku mushinjacyaha Pascal Akimana mbega ivyabaye mu Burundi mwavyakiriye gute
murakoze Federico kuri kino kiganiro mwateguye kandi mukabona ko abarundi bari mu mahanga dushobora kugira icyo tuvuganira kuri ibyo bibazo byose bihanze u Burundi muri kino gihe nkuko bivuze ishyirahamwe ryacu ryitwa Engaging for Action in Burundi rikorera muri Amerika rikaba rihimiriza abarundi bari muri Amerika kugira bashobore kwitwararikana ntaryo mu guterera umuganda mu kubaka igihugu cyacu rero muri iyo ntumbero dukurikiranira hafi ibibera mu Burundi muri makuru twumvise avugwa hirya no hino mu maradiyo no mu binyamakuru ko abarundi bamwe bifuje kuja kwerekana umubabaro cyangwa umunezero wabo mu mabarabara aho gukingirwa na leta cyangwa n'igipolisi amakuru twumva nuko uburenganzira bwabo ntakingiwe nkuko byari nibaza ko bwacu kwibwishyira hamwe ryacu uko tubibona nuko habuze aho abarundi bashobora kuganirira kugira bashobore kubona ko bashobora gutorera umuti w'ibibazo bafise mu nzira zo kuganira
ikintu mushobora kuba mwaranebaguye cyane rwose muri iyo myiyerekano cyangwa mwarashimye hari uruhande mbona guwa rwaritwaye neza cyangwa impande zose zitwaye neza cyangwa zitwaye nabi
by'ukuri turi muri Amerika dukurikiranira amakuru nk'abandi barundi bari hanze kumva amaradiyo dusoma uko twumva nuko hariho umugwi w'abarundi wari waramutse uja mu ibarabara sinzi ko bari barabisabye muri leta kugira babahereze uburenganzira nimba bo bari barabisabye ubwo ruhusha bari bararonse cyangwa nimba batabisabye mbega kuba bari bakwiye kubikora ariko uko biri kose nimba bari bafite uruhusha cyangwa badafite uruhusha abasirikare cyangwa abapolisi bari bajejwe gukingira umutekano w'abarundi bari bakwiye kurasa no kubateramo ibyuka hari bakwiye gukoresha ubundi buryo bwo kugira bakingira umutekano wabo cyangwa nimba ari ukubafata barenze amategeko bari kubafata batarenze gukomerekanya urundi ruhande nabwo nuko twumvise ko muri aho bantu nyine bafashe aho bapolisi hari abapolisi babiri ngo bari bafashwe niba ari byo kwa mu by'ukuri bari abapolisi ayo ubutungane amategeko arashobora kubiraba kese ko muri kino gihe abantu barashobora kuza bambaye impuzu z'igipolisi ntimenya ko ari abapolisi kuko twumva mu maradiyo n'ibinyamakuru abantu baraje gukora ikibi bakitirira abapolisi umva tuguma tubikurikiranira hafi mu binyamakuru n'amaradiyo
ego menawe mushyantahe Diomede Richard namwe muri hanze muri leta z'umwe za Amerika amakuru mwasomye eka ivyo mwumvise mwavyakiriye gute ivyabaye mu Burundi harabaye uruhagarara rukomeye aho abapolisi bakoresheje ingufu z'umurengera eka naho abanywanyi we mugambwe nabo nyine barenze akarimbi mwavyakiriye gute
ntabwo gushimira Nshuti Frederic kuba wafashe umugambi kugira ngo duhuze kugira ngo uvuge ibijyanye n'u Burundi bitwerekeye nibyo benshi muri twe ngaha twamaze kuba abanyamerika mugabo ngo amazi arashora ntiyibagire ubumbero ntitwishobora kwibagira iyo twavuye tuhafise byose duhafise abacu nacyo gituma ikibaye cyose mu Burundi kiba kitwerekeye nta ndatse ku mwanya dufise ari muto mugabo nashaka kugira ngo ngende nanje ndababwira ibijanye niyo manifestation. Iyo manifestation bisanzwe ko amakuru ya mbere twumva avuga nuko yari yabujijwe kugira ngo ntibe hagati y'isaha imwe n'isaha zine, kuko bari umunsi abantu bari mu bikorwa by'umugambo. Ubwo rero urumva ko niba ibyo biri ariko uko bivugwa ariko biri, hariho kibuza muri ayo masaha kugira ngo abantu nzacubwira imyerekano. Mugabo bimwe byakagaza bazi ko kenshi mu Burundi bihari, na zimwe zataba tushika ko bafashe umugambi wo kubikora kandi bazi ko bibujijwe. Ubwo rero abakingiwe umutekano kugira ngo ntihave haba ibintu kugira ngo barenge bamene ibintu bonone ibintu bari bahari. Nashe gituma ntumva ukuntu uyabone wacu avuga ko abantu bambara impuzu nk'abapolisi. Iyo ubonye abantu kamemewe bashinzwe umutekano barenga 30 na bose ntibaba ari bisumo. Ubwo rero habaye ibyo kurasana n'amasoro ariye. Twebwe rero ubwo turi hanze nibaza ko takwiye kwinjirira cyane ngo ibi byagezwe ngo ice twikuraba twitwingaha abarundi twaye mu gihugu cya Amerika. Mbwira iminsi tumaze ngaha aho urigira ubona umuntu ajijwe gucungira umutekano afatwa n'abantu, mbiyumvira ko ashavuye gakubitwa akamburwa kugira ngo aveyo. Ahubwo leta amakuru adusumira nuko babanje gusaba abantu bashinzwe basabwa guhagarikira u Burundi bavuga bati umva rero twebwe abantu bamara kuko binduru ngo dufashe n'aba bantu ngaba abapolisi bacu bafashwe bari ku kazi bambuwe bakwiza. Nije gituma rero tuza kugira gati n'impembero tukavuga tuti nonishe igihugu cyacu kiko kijyahiye aho abantu bashinzwe umutekano bakubitwa, aho umuntu wese agomba kugira ibintu by'akajagari atantuze ntatumbero nimwe ihari. Nacyo gituma nibaza ko dukwiye guhaguruka nk'uko tugaruka mu tubisenera hafi tugasenera hakiri kare ko ibintu nk'ibyo mu gihugu gitwarwa ni mu bihugu bifite demokarasi irenga izo nk'iki turimo ntaho byigera biba.
Ku byerekeye Mushyana Hedemede Richard, ku byerekeye abapolisi nabo bakoresheje ingufu zo murengera mu bivuga ko
ingufu z'umurengera ko twumva ahubwo abo bari baje muri kwigaragambya bari bataguye kurasa kandi ngo barasa n'amasoro yemewe. Urazi ko kenshi mu gusabagiza ibintu by'imyerekano hari nk'abigiye ibyo byo gukira hejuru atari barera, niyo baravuga ko harimo n'ibintu by'amasasi y'ukuri.
Ayo ni amakuru mwatahoje neza?
Yego, nibyo aba ari byo. Ntawuzi rero Burundi ufite twaje.
Ego me Mushyanahe Oscar nibigira marongoye ishyirahamwe ry'Abarundi, ishyirahamwe rinini cyane rwose ryitwa Ubaka, ishyirahamwe ry'Abarundi b'Abanyamerika ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mweho mwabifashe gute ibyabaye mu Burundi? Mbega hariho uburyo bwo kugira ngo ibyabaye ntibibe?
Ego, murakoze Mushyanahe FD. Ubwa mbere na mbere mbanje kumenyesha abakora twumvise uko Ubaka ari ishyirahamwe ataho igegamiye muri politike, Ubaka ni ishyirahamwe ritagira politike, ariko Ubaka kandi ni ishyirahamwe kugerageza kurondera ineza y'Abarundi bose baba muri Amerika, ariko kandi no kuvugira Abarundi mu Burundi. Icyo rero kuvugira kugira ngo bave mu bukene, bave mu ngorane neza, bashobora kugira atari bya politike ariko ibyo bita advocacy. Twebwe ni ukuri twebyaratwabaje cyane na mbere, aho ntabwo ushaka igihe hino urazi twaje nka twese twavuye mu Burundi mu buryo butari bwiza, induru zivuga, amasase avuga, imivo y'amaraso itemba, hanyuma ibyo nabonye twumva ngaho byabaye ngaho mu yerekanye nuca zabaye nk'ibituterakoba biratubabaza, kuko nitwifuza yuko hoba Umurundi yosubira kuba mu byo twaciyemwo. Twifuza ko umurundi wese yoryama akaryama agasinzira akajya ku bikorwa byiwe by'iterambere ata nkumanzi. Abapolitisi nabo bakiga kujya politike neza, bakaza bakaraba mu bindi bihugu nyine politike ikorwa, abategeka bagategeka neza, n'abiyopoza bagwanya ubutegetsi bakabugwanya babugwanya neza, nta bintu byo gushyira mu bintu bitari mu mategeko bibaho. Uko twabonye rero ni uko nk'uko bamwe bamungira amabyumva, bamwe bamwe bavuga byumva tuba kure dimenya n'uwenda tuzama neza neza nyine byagenze. Ariko icyo navuga cyo ni iki, wabajije uti mbega wibaza uko amakosa yarabaye ku mpande zose cyangwa icyo kibi cya mbere na mbere nagomba kubwira Mushyana FD, mbe ni ukubera iki imyigaragambyo yabaye? Jerezo ko kuraba ipfito igituma byose libanze duteze gutora inyishu neza ituma ako kaguma kataba kugira ngo abantu bose ku mpande zose bakore politike bumvikana utwara atware neza uyopoze yopoze neza nibaza uko opposition iravuga uko mengo nta burenganzira bafise ko kugira amanama yabo n'iki ibisizwa ari byo ko nimba ari byo by'ukuri iryo ni kosa rya leta ikwiye gutanga umwidegembyo abajya politiki umwanya wabigira neza bityo mu mategeko kiye mu kuri babifitiye uruhushya ni demokarasi uwo wese afite uburenganzira bwo kuvuga cyo yiyumvira ku mutima umwanya atakivuze neza atakoresheje ibinyoma cyangwa ibintu byo bya violence hama ikindi nagera kubarire muri opposition twebwe byadutangaje cyane hariho igice cya opposition ngaho mu Burundi tubona umengo by'ukuri ntibazi kuyopoza ahubwo n'ibintu yaba ari bazi demokarasi neza ntushobora kugenda ugira ibintu nka byo twumvise umengo byabaye utafite uruhushya ino ngaho muri Amerika ukuri ugira igihagaze ku barabara usaba uruhushya muri polisi kwa sherife cye n'ahandi hamukaguha uburenganzira kumubwira neza aho uzoca ntaguha uburenganzira mu kuguha gutuza kumubwira bakakwandika kugira ngo hagize ikimeneka umudugu umenetse n'ikindi bibe biri ku gatwe kabo hanyuma rero ibyo bitabaye iryo ni kosa ryabaye ku ruhande rwa opozisiyo hanyuma ikindi nacyo nk'uko abandi babivuga nimba by'ukuri abapolisi barafashwe bakakubitwa bakambugwa ibyo ni ibintu no muri Amerika bitabaho mbe hoba ikihugu guki kugira ngo ibyo bintu by'akaguma bitasubira kuba
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka tukigarukane tukibaze Pascal Akimana mbega nk'uko nabibuze bwa mbere hokogwa iki muri kazoza kugira ngo izabaye ntize bisubire kuba amakosa turumva ko ku rugero rutandukanye ari ku mpande zose mbega Pascal hari ikintu ubona cokorwa ika mu Burundi haba abanyapolitike abapolisi ika imigambwe urwaruka hari ikintu ubona cokorwa kugira ngo ibintu nk'ivyo byabaye ntibisubire kuba
niko murakoze icyo kibazo burya cyama cyabajijwe kandi kirafise inyishu abarundi sinzi bari mu Burundi abari hanze bama bavutse ko by'ukuri bakeneye ko aba barongora bari muri leta muri no minsi bakwiriye kubahereza aho bavugira nibareke bumvikane n'abandi baganiye kubera ko ibyo bibazo byose biza kubera ko batemerera abandi gukora kwishyira no kwizana kujya kubonana n'abanywanyi babo nk'abari mu migambwe bamwe bagakunda bamwe abandi bakanka abandi izo zose ni ingorane icyo kugwa mu maguru masha ari nk'abanyapolitiki ni uko bashyira amategeko ngiro abakayubahiriza kuri bose badakunza ngo bahe afa hanyuma abanyagihugu nabo b'abarundi bakubaha amategeko ivyo rero kenshi nk'imyitotombo twumva nuko nk'abari mu migambwe bamwe baraburaguzwa barinjwa abanywanyi babo nta butungane bukora abandi bashatse kuje gukora amanama hirya no hino bamusitanteri canke buramatari abandi bajejwe gushira amategeko mu ngiro basavye urwo ruhusha ntibarubahereza bumva iyo basabye uruhusha rimwe kabiri gatatu baviramo ngaho bashavura bavuga ati none twebwe nk'abarundi ntidufise kandi amategeko twemerera kubaho nk'abarundi gukora ibyo twifuza kuki batwahira gukora ibyo duhabwa n'amategeko
yego me mushyirantahe nawe Demande Richard hoko gwiki kugira ngo akaguma kabaye mu minsi iheze mu Burundi ntigasubire kuba
murakoze vraiment ndumvije ijambo mushyirantahe Pascal ariko avuga n'ubumengo bisa nuko umvise ukuntu umutandara atagenda ashaka guhezana atagenda ashaka bisa nuko umengo igihugu byananiranye byose byo byarahagaze ariko dusubiye inyuma hari nk'ibintu bimwe bimwe bikwiye kutwereka ko ibyo bagiriza Uburundi abapolisi bari mu Burundi ubu harimo bimwe bimwe byo kurenza nshaka gufata akarorero Pascal arabizi ejo bundi hariho abantu bo muri opposition buri indege batugucumbura bazangaha niba bashaka kuvuga ngo tuvuge ibintu by'aho umuntu ashobora kuvugira muri demokarasi hari ibindi bihugu bitwegereye cyangwa iby'ahandi atamuntu yohaguruka ngo arahagurutse aje muri Amerika aje kuvuga ari muri opposition aje kuvuga nabi igihugu ubwo bujumbura baretse barahazi sibyo ibyo ni ibintu mwese baraje ngaha barafashe umwanya wo kugira ngo bisigure basigure ibyabo nta nama yabo nashoboye kujyamo ko ntabwo nari hafi mugabo ngibyo ni ibintu bikwereka ko niba bemeza ko ataho umuntu akivugira harimo n'ibintu by'ububeshi ari ibintu byo kurenza yewe navuye mu Burundi muri 2005 nasubiye hezi imyaka 2025 muri 2000
na chumi. Maze kubichoge maze kujia wakatatu. Mkora anuumbiriza maradio avikia za RPA. Kusi. Iviga aniro andirect. Ijo vyo sebe ukele kako mumurundi mubisano. Eko sinu vangu vyo sebe ya raha yukiza chani. Kuchindu chukubuka mabandu wabuka. Awa shura kuhurira. Ni hawa traka aduko kurenza. Ngiranga muri wa Amerika rantumiza maze maza ya peyari vini. Awa anu baravuka.
Ani mikini choko kwa na choko gila ngolero.
Choko kwa ni. Na choko kituma jeni sawa nga wa mikini nga muri Amerika. Hariri inu kuiwa gira. Munda harari nzaraka zende kinzi. Murundi hariho ishinzo chubu tene kirengechi. Hakura watuwa turinga hatu kujichare. Tufatane munda. Turabe mukundo twogira ibintu twegere abakwiza tunga abari ngaha kugira baje mu Burundi nitwa twanga leta ntabo numva batutwa rumwe na leta bagerageze hari hari mashira hamwe mu Burundi hakorera ibyo twita non profit nga kugira ngo biteze imbere abantu turabo kuntu twoza n'ubu kubera ko politiki zo kwa marindi niba ibijanye n'ubutunzi bitagira niba abanyeshuri bahejeje bamara imyaka n'imyaka badashobora gukora niba baba bari kubarabara ati bire byarononikaye jewe Nari kuzuguana na wangu yuacho mungu yangu huko kuko mvukambi tu mtumba ije na huu ngavu mwa naga tano ni baza kumuri reyo ibele metro ngavi tano na huu ni university ya rahat na room ubu bariko baruz bosi ni wa wande wafuka wangu function kipiki ni dhakazi na wapi ni wale wash jende mungu huko chaitwa Amerika hariumu presidenti kuzi kuvuga ura mubaza ichi shabara kumari ni huko huko mewi yunzuri ichi shuru dikshora kumari. Gerageza muje hamwe nimba muri batanu batandatu 8 9 10 mugende musabe aho mushobora kubona ikintu kwiyungura mu mwarize haje university bagize economy bari bagize ndimi kandi bagize kahise iswa muje hamwe murabice mushobora kwimarira
umushya ntahe nawe Oscar nibigira kuri cyo kibazo nyene mutubwira ikintu umuntu acokorwa haba abanyapolitiki haba ikabakuri migambwe hoba urwaruka ru hurikiye migambo itandukanye ikahoba abapolisi inzego zijeje umutekano ivyokorwa kugira muri kazoza ntegire ibintu bizoba nivyabaye mu ndwi ziheze ni nkibi
urakoze cyane gose inyishito moyeje kuri byo medushka de demeda ya itanze ibyo ndatemera ariko jewe ngenda kubwira ahubwo amakenga jewe fise kandi ikintu kihambe gitiza guhinduka namba by'ukuri dushaka ineza mu Burundi na Barundi ndasabye opposition yige kwiyopoza neza ku muri demokrasi kandi asabye na leta cyukuri ikora ibishoboka byose kugira ngo hatizwa kuba ikintu gikosorwa ikosa ribaye bakosore bahe uburenganzira kuri bose bwo kuvuga kuvuga nta na kimwe bijya kiretse yari bibi ari bishaka kuzana induru agusa nagira mvuge umbore gato na muhamuno tumwe mvuge iki nshatse kuvuga iki kuri opposition numvise twese ndo tumva ibyo opposition ivuga amakuru mu maradio n'ibindi n'ibyo umushinga nahe Pascal aheze kuvuga umengo hamwe umuntu atifashe by'ukuri yotangwa kujugumira akagira ubwoba yuko mu Burundi ari semba bwoko rigomba kuba yuko Burundi nta kigenda ibyo bintu usomye nya kuri buraya ngaha n'ahandi ibyo bintu ndasabye simitse uko wari we wese akinisha iryo jambo iryo jambo gitemba bwoko yuko rigomba kuba yuko riko yategurwa ndasabye ndasimitse ndinginze abantu badandarisha iryo jambo kugira baronke inyungu ye zabo yuko ari hagarika kuko mu mitwe bariko barahamura barundi one more kandi nkuko kera bagize so ako rero nakubwire kwa opposition gito igicwa mvuga ko kwiye kuwiga kwiye oppose hasi mvuze yuko ndiko nabugira leta oya na leta nonyo ya makosigira ariko byukuri ndasaba kandi so opposition yose ara opposition imezere ivuga neza izi demokrasi ako kana bahandi yiweza ko ari opposition cyangwa uko ari bindi bindi bari kwarategura hari amaradio twumva avuga ibintu ibyo bintu nk'ibyo byenga muri Amerika n'ukuri sina kwese iyo radio yohanwa n'amategeko ngaha muri Amerika bikomeye ko ntushaka kuvuga umuntu abantu bari kwarondera kugwana kugira ukabatisha ku maradio abantu bakavuga ati turabasikere ibindi bintu bibaye no muri Amerika n'ukuri wo kwisobanura imbere y'amategeko ariko turabasabye bihangane opposition yige kuyopoza neza iby'uburenganzira bwo kuvuga ariko na leta iha uburenganzira bw'abantu abashaka kuvuga bavuge habe liberté
habe umwitegemvyo kuri bose
mushyana je mede Richard tutandukiye ikindi kibazo mu minsi heze hari hatunganijwe ka inama yabashiga amateka kugira ngo biweze ibwirizo bashigira ryo mu Burundi kugira ngo habahinyanyure amateka mwamwe ateza guhindurwa yaba abe bumvikanye gihe bari mu Kayanza ibyo bise feuille de route cyangwa n'andi mateka yose ariko ibyo bintu reka cyane cyane imigambwe itavuga rumwe na leta yaravyamirije ika leta ika bivuga ko muri iki gihe igisigaye ari uko ibwiriza shingiro ryo guma gutyo inyuma y'amatora matora cyangwa bakarishira imbere y'abanyangiye kugira ngo baritore batore ingingo yo kusubiramo izo ngingo arizo bise referendum mbega mwebwe kona ivyo bintu inama nshinga mateka ikoranye mu migambo yose yaravyamirije mwavyakiriye gute
ico nshaka kuvuga nuko kubona ko n'inama nshinga mateka ishobora gushika ivuga iti ibi bintu ko byaje babituzaniye umwego ntibisobanutse turabisubije inyuma iki kiri kindi cemezo cerekana ko demokrasi iri kwirakura hari abantu barabona intumbero y'ibintu ingere biko biragenda ubwo rero nangahe niko biri iyo bigeze ahantu urabankeje buryo bariko barapota icyategeko cyo kwivuza ngaha bidashobotse byagiye muri kuri constitutionnel eka rero jemeje gusoma mu kanya ko meme nations niyo bari prononce yo yaravuze ko reka turabe abashabajejwe gusoma amategeko abo abajije bakuru bo muri kuri constitutionnel nabo bazogira icyo babivuze ko hanyuma tuze twubahe ikizo bacavuye muri abo bashinzwe gusoma amateka ibyo rero niyo nize nibaza ko ari tosinzi ya demokrasi uko byo kabaye ari igitugu nkuko babisigura byari gushikara rero muno nyene bikaba byagiye ku ngufu urumva no je nibaza ko reka tubi umwanya nibaza ko abari mu Burundi bari kwari kwikirana natwe tuko turabikurikirana nibaza ko atagipfa niyo icyo bitashobotse nabandi bakazobisoma nibitashoboka
yego me mushya ntahe Pascal Akimana namwe kuri ico kibazo nyene eka aho inama shinga mateka ikoranye isubirije inyuma umugambi wo kwiga amateka yose ingingo zose ziri mu bwirizwa shingiro zaterezwa gusabwa ko zihindurwa mwavyakiriye gute
by'ukuri twavyakiriye neza ku ruharagwe wanje nabonye ko abarundi bari kwarateye intambwe yo gutahura ko abantu babibona iyo batabona ibintu kumwe bitaviramo kuba abasi cyanke kuba badakunda igihugu nkuko bamwe bakunda kubivuga abanyapolitike bashaka n'abarundi bari mu Burundi bagumye basemerera bavuga ko yemwe kuja dutegura amatora meza y'amahoro arimwo bose nimuze dutangure kugira icuka ciza igihumuriza abarundi bose bariko barataka barira ko bariko barihicwa bapfungirwa ubusa bangazwa hari tije n'ibihumuriza kugira dushobore kugira Uburundi burimo amahoro no kwigenga ku Barundi bose ubwo rero bagiye mu Kayanza bategeze gushyira mu ngiro ibyo basezeranye ariko ntabyo bakoze ubwo nibe yarabafashije ariko feuille de route bumvikanye ko ntibigeze abatwasubira bayishyira mu ngiro ubwo rero aho bahuriye muri parlement mu kigobe barahamagaye Abarundi imihingo yose bagize abaserukira Abarundi ubudasa bwabo baragiye icyo bamvuze kuri iryo bwirizwa shingiro bari bashaka guhindura kihutikihuti kuko mu Burundi sinise bwirizwa shingiro burya ryihutirwa cyane aricyo ryo bari bucije ko Umurundi ava mu bukene Umurundi yifuza ko aja kurima akimbura si ibyo bibuza ko igihugu cy'u Burundi giteye imbere
Oscar niragira
nukuri twebwe ngira urabyumva uyumve jewe ngaha ndiko mvuga nkaha nk'umukuru w'ishyamwe bakawe kuraje ko ta politiki gira biratandukanye na Pascal ibyo avuga Pascal yashishira mu giwe ikora mu Burundi zakurikira ibintu bya politiki mu Burundi ariko jewe ku ruhande rw'uwanje sembo na hugo ni gitangaza iyo ni demokrasi I mean iyo ibiharuro koromita itashitse but nababuga ko ka demokrasi mu Burundi hari aho bavyerekana uko byukuri yari yo niko demokrasi meze nuko ahanyariro birashoka ko hoba kuba uko yatowe cyangwa itatowe yari byiza cyangwa atari byiza jewe ibyo ntikizabivuga ko mbwo icyo nshima ni uko gusa inzira za demokrasi zikurikizwa mu Burundi gutera imbere nk'umuzinga ejo hari iyindi nzira hanyuma bigatorwa cyangwa ntitorwe cyangwa bigasubizwamo cyangwa bakabana uko bimeze ibyo nta kibazo na kimwe twebwe nk'abanyamerika twipfuza yuko ibintu byose bica mu mategeko nk'uko demokrasi ivuga ntiyagira umuntu asubira kuza afite rabwoba ry'umupanga n'umuhoro inkoho n'amacumu nda ibyo niho hari umusitari utukura dushobora kwihanganira nk'abantu b'Abanyamerika ibikorwa byose bakore mwumvikana muri demokrasi nta kibazo na kimwe
mpanuro n'ivyo vyiza cane gose mwese mutanze ariko nashaka mu gusozera akabazo kanyuma kuri umwe nashaka ntangure kumushyira ntahe Pascal Akimana mu Burundi mu myaka 5 heze myaka 4 heze ariko araba 5 mu mwaka uzahaza wari myaka 5 heze aho hari mu 2010 imbere y'amatora harabaye uruhagararo rukomeye cyane rwose aho amagenerali yatewe mu gisagara cya Bujumbura no muri iki gihe amatora asa n'ari kwaregereza turabona ko umengo loton yaduze y'abanyapolitiki bariko barashira amajwi hejuru mbega ku bwanyu turazi ko no muri iki gihe hariho imishyikirano ishobora kuba iri kwiraba abantu bafite ibyiyumviro byiza byo hagati bariko bararaba uburyo bwo kumvikanisha kugira ngo zanzira twavuga zo gukoresha ingufu ntizize zisubire mbega ku bwanyu murabona ko hazoshika mu mwaka uza aho nko mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu ubwo ruhagarara rwagabanutse kugira ngo amatora ashobore kuba mu mahoro icyumviro cyawe mushinga ntare Pascal Akimana
hari uwundi muntu yigeze kuvuga ngo byose bitova amaboko yacu gukira ku Burundi cyanke guhera ku Burundi biri mu maboko y'Abarundi twebwe nk'ishyirahamwe ryacu twahagurutse duhimiriza Abarundi bari mu mihingo yose bitwararikana ntaryo kuba ku Burundi burimo amahoro nitekane n'iterambere mu gutegura ayo matora nuko leta ihari n'abatavuga rumwe na leta abamenyesha imana ibinyamakuru abo muri societe civile bicara bakumvikana neza ukuntu bashobora gutegura amatora ibyo byose rero bishyirwa n'Abarundi nico gituma twebwe duhamagarira Abarundi bose bo kuvuga ati genoterera umuganda uwuhe nk'umurundi mu kubaka Uburundi no mu cyane cyane no gutegura amatora azi agende neza ntabimwo agatosi eka umutamana nitwe tuzowiyambika
yego me moshe na de meda Richard hazogira mu mwaka uza mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu igihe cy'amatora uruhagararo ruhari rwa politiki rwagabanutse kugira ngo ayo matora abe mu mahoro n'umutekano
nanjye ndumva Pascal cyavuga ari byo da mugaha kandi kamwe yibagiye ko twese tukiye kwiyamiriza twivuye inyuma abo bantu bose bibaza ko batareza gushikira ubutegetsi bacikuye ko baditera bo mu kibazo babajije bavuze uti twumvise ko umuhagararo wasubiye amazina ariko arategwa n'ibiki nta numwe aribagira ibyabaye basande fete n'abasanze shiki ibyabaye hari ukuntu Abarundi bagaragaje kubyihanganira uyu munsi nta muntu n'umwe niwumva ngo yarafashwe yononye yakoze ibi n'ibi niyo ndi abindi ko twateka dushyire hamwe turabe ibiduhuza ibyigeze kudutanya tubishyire iruhande mugabo nk'uko umukuru wacu baka ariko arabivuga nta nari budashobora kwemera ko abo bantu abo bo bafaransa bita ngo levatange basubira kubwira kuturushijwe ingwano yarabaye twarabuze abantu ibyononekaye byarononekaye twaragarutse hageze aho abagabo bavuga ikirundi bavuga ngo so akwanga akuraga ibyamunaniye nitwemerere ko abo bapolitike ba kera bamwe bari bazi ko nk'uko mawe yavuga ngo urusoro ni rukuramwe n'ibyo mu gifaransa ngo rupfu waso turubo budikana reka tuyage reka twicare tubane sike bike yandira bankana turabane mu maso nitwa tubwisha ukuri ya idashanse bahaye umwana uwo mu giturage y'ukwiga akaba ariyo bahaye n'uwavukiye cyatwaje utangwa ni heza bibandanye niyo mahoro twifuza
mushiga nahe Oscar nibigira nashaka mugusozera mutubwire namwe niba mubona muravye utwigoro turiko turakorwana n'abarundi batari bake muri iki gihe mu Burundi two gucisha ibintu byose mu biganiro aho gushamiranira be muribaza ko hazoshika mu mwaka uza mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu ubwo ruhagarara rwagabanutse amatora akaba mu mutekano
twebwe turizera nico dusengera dusenga Imana kugira ngo amahoro uko bijya kose uko politiki ikinwa kose mu Burundi uko atamusu n'amahoro azobungana ariko tugiye kuraba neza koko abantu nk'ishyirahamwe ya UN cyangwa abandi bashinga ntahe bari hagati n'ukuri babandanye bakora ibyo n'umurango kugira ngo bumvikanishe bose abatumatata politike bajye hamwe bicare ariko ntibibagiye kubaza abarundi kuko abarundi nibo bafite ijambo rya nyuma hamwe yumvise abarundi bose nukuvuga ariko so opposition nkuko twabe tubwaha kugira sozere nkuko yibuze opposition n'ukuri ikubitaga tubampembera ibone neza uko yige ize muri stade ize mu yindi bihugu barabinyere opposition abandi biyopoza atamaraso atatera bwoba rya ingwano rihari leta irabe ize yige irabe ingene abari ku butegetsi baruraniriza abantu bose bakabumviriza kandi bagatora inyishu ibintu atatera bwoba atagufungwa umwanya wose kiretse ubugize amakosa hama niho hama rero leta ibire hasi igikorwa cyo guteza imbere Uburundi koko ubukire ndakubwije ukuri umwansi ntabwo ari ujya avuga cyane ntabwo ari ujya yihereza amabarara ntabwo ari umupolisi kuko ari umwansi wa mbere w'Uburundi n'abarundi n'ubukene
uhayanije kumpanuro zo kuri zivuga ko ubukene buri mu ntambamyi zikomeye zishobora gutuma n'umutekano eka n'ibintu bya politiki byose bitagenda neza murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatewe kugira ngo mutuganire mushikana hose kare niragira urakoze cyane gose kuri aka kanya watowe kugira ngo tuganire ndabona warufite amabanga atari make mushikana he Pascal Hakimana ndagushimiye nawe cyane gose kuri aka kanya watowe kugira ngo tuganire Diomede Richard nawe nyine ndagushimiye ku kanya watowe kugira ngo tuganire mwakoze mwese
murakoze Imana ibahezagire
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu twagiranye n'abashinga ntayi batatu Diomede Richard, Oscar Niragira hamwe na Pascal Akimana mwakoze.